Birliği Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro. Iyi ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Badufashanye n'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo. Imiryango yacu, abana n'abagore bose basigaye, ubu nta mwenda tugira wo kwambara, twaje ku nyine tubona twabuze n'iki tugeze iwacu.
Uyu ni umwe mu Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda, avuga bimwe mu bibazo bahura navyo iyo batahutse mu Burundi. Turababwira kandi naho imyiyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda igeze. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ariko imbere yaho reka Rosine Munezero abanza babashikirize ayavurwa irya nino ku isi. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ibihugu vya Burkina Faso na Cote d'Ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero vy'iterabwoba, vyatangaje ko bigiye kugwaniriza hamwe iterabwoba. Ivyo vyemejwe n'abakuru b'ivyo bihugu vyompi Roch Marc Christian Kabore na Alassane Ouattara kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Burkina Faso i Ouagadougou. Abakuru b'ibihugu bompi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe nibazo vyabimukira iterabwoba, ubugizi bwa nabi bubera ku mipaka hamwe no kwiyongera k'ubushuhe kw'isi. Ivyo vyatangajwe na President Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire igihe hatanguzwe inama yo gufashanya hagati y'igihugu ciwe na Burkina Faso. President Roch Marc Christian Kabore wa Burkina Faso yatangaje ko gukorera hamwe n'umugambi wo kugabanya umutekano muke ugeramira bikomeye utwigoro twiterambere hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri ari ibintu bifise akamaro gakomeye kandi byihutirwa. Yamenyesheje kandi ko bategerezwa gutsinda urugamba rwo kugabanya iterabwoba, ubugizi bwa nabi bubera ku mipaka hamwe n'uburyo bwose ibyiyumviro by'intagondwa byibonekezamwo. Pravin Gordhan, yahoze ari umushikiranganji ajeje ikigega cha muri Afrika y'Epfo, yari yahagaritswe mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Yasavye ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri ko President Jacob Zuma atanga imihoho. Gordhan yifatanije n'abategetsi batari bake wo mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, African National Congress ANC mu mpfunyapfunyo, hamwe n'abayobozi b'amashyirahamwe y'ubudandaji basavye ko President Zuma ava ku butegetsi. Gordhan avuga ko President Zuma yova ku butegetsi akarekera abandi amabanga y'ukuyobora igihugu kugira cubahiriza ivyifuzo vya Nelson Mandela yahoze arongoye Afrika y'Epfo, nabo bafatikanije urugamba rwo kugwanya intwaro yakajyanisha imiryango ya apartheid. Ivyo Pravin Gordhan yabitangaje ku munsi witiriwe Mandela uhimbazwa ku itariki y'amavuko yiwe y'umwaka w'1918. Ni mugihe kandi abanyagihugu batakaje icizere bari bafitiye umugambwe ANC bivuye ko barambiwe n'ivyagirizo biri kuri President Zuma hamwe n'ubutunzi bwifashe nabi cyane aho muri Afrika y'Epfo. Muri Sudani y'Umanuko, umumenyesha makuru mukukuruke Alfred Taban Logun yatangaje ko yinjiye mu muhari wa Taban Deng SPLM usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kuvugira abanyagihugu bo mu ntara ya Ye River. Logun yari yagenywe kuba umushingamateka mu ntango z'iyindwi, yavuze ko yatanguye politike kugira ashobore gufasha guhindura ubuzima bw'abanyagihugu bo muri Kajokeji. Avuga ko Sudani y'Umanuko ikeneye abarongozi b'intwari nkawe bashobora kuvugira abanyagihugu. Itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu, Taban yari yahakanye kuja mu murwi w'igihugu ujeje ibiganiro wari washinzwe na President Salva Kiir. Taban amenyesha ko atemeye kuja muri uwo murwi atari hamwe President Kiir, atari ko yamenyesha makuru bafunzwe, akongera agahagarika guhotera ubwigenge bw'abamenyesha makuru aho muri Sudani y'Umanuko. Naye muri Turukiya abaharanira gato akazi na muntu batandatu batawe mu mvuto harimo n'umukuru w'ishyirahamwe Amnesty International. Abo bantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu hoteli mu nama y'umutekano bahobwa ko bafashije abiyahuzi. Kuri wa kabiri sentare ya Istanbul yatanze itegeko ry'uko abo bafashwe batazorekugwa badaciri urubanza. Ivyegeranyo byasohotse mu bimenyesha makuru bivuga ko abo bantu bafashwe baturuka mu bihugu by'Ubudagi no mu Swisse bagirizwa ko bakoranye n'abanywanyi b'umuhari wa Kurde uregwa kuba ukorana n'umuyisilamu Fethullah Gulen. Gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi bwa President Recep Tayyip Erdogan. Leta Zunze z'Amerika yasabye Turukiya kurekura abo bantu ikongera igakura igihugu mu bihe bidasanzwe bituma haba gufata abantu ataco bagirwa nkuko vyatangajwe n'umuvugizi wa Departement ya Amerika Heather Nauert. Muri Venezuela umushikiranganje ajeje migenderanire n'andi makungu Samuel Moncada yatangaje kuri uyu wa kabiri ko igihugu kibandanye umugambi wacu ujanye no gutora oba abanywanyi b'inama nshingamateka ni mu gihe Amerika igabisha Venezuela ko ishobora kwifatira ibihano bishasha ikongera ikihweza gushasha imigenderanire hagati y'ivyo bihugu kwa bibiri. Moncada yavuze kandi ko Venezuela iri kirihweza neza imigenderanire ifitaniye na Amerika akavuga ko itazokwemera gucyozwa n'amakungu. Tubutse ko abatavuga rumwe na leta batunganije amatora kuri uyu w'Imana abantu barenga miliyoni indwi bakaba barayitabiye basaba ko Perezida Maduro avavanura n'umugambi wo guhindura ubwirizwa shingiro.
Hari ya makuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internete we zitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com na yabifuza kudukurikirana kuri Facebook ni radio yacu VOA. Mu karere ya Here muyavugwa mu Rwanda umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza kuri wa kabiri yiyamamarije mu karere ka Kirehe no mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Habineza yavuze ko mu kwezi kw'icyenda kimara gutorwa azokuraho ikora ry'ubutaka abanyagihugu bakwa na leta. Habineza akavuga ko ubutaka ari ubwa abanyagihugu atari ubwa leta. Asumta Kaboyi yari yakurikiranye iyo myiyamamazo.
Mu mujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma, Frank Habineza yamamarije kuri stade cyase Makamba. Usibye abantu bamuherekeje baturutse i Kigali biganjemo urubyiruko, mu mujyi wa Kibungo wasangaga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije. Abaturage bake batagera kuri 50 nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida Habineza. Habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakuraho kode bw'ubutaka.
Nuvuga umutekano w'igifu nicyo kintu cyambere tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iri yategeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza. Abaturage bakagira uburenganzira. Icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka. Abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ase dukuraho n'umusoro w'ubutaka. Kuko iyo ufite ubutaka ufite igihugu ufite aho utuye. Twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu yaremye u Rwanda. Ko ari gakondo tugomba kugwishurira ari urwacu. Ariko mu Rwanda turabukodesha kuri leta. Buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga isatari imyaka 25 ni 49 cyangwa 99. Uvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kugwisubiza ikakora ikindi kintu. Reba ufite soko ku soko kuza wawe ari ukiye muri ubwo butaka ukazasangaje ubundi baza kubikuraho.
Habineza yanavuze ku kibazo cya mituweli avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe. Ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo Frank Habineza abazaniye.
Hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma sibyo? Yego ngo kuri mituweli ukaba utishoye uri umukecuru bakagushyira mu cyiciro cya gatatu kandi ubishoboye kandi amafaranga ntabwo uzabona.
Kindi yamindira njyewe ni iterambere nyine cy'umuntu abona kandi nonobo tuweri kubera ntabwo twishoboye dushize mu cya gatatu nta murima ngira nta n'abantu tugira ariko kwasohotse tumeze ubwo rero muri make nta mituweri z'abantu bagize.
Abineza anavuze ko bazashyiraho ikigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweli kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweli bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa. Uyu mukandida yavuze ko yifuza guteza imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo kuko usanga bagenda basuzugurwa. Habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara. Uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye. Frank Habineza yijije abaturage ba Kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe. Yavuze ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza. Yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga 500 cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Habineza wari umaze iminsi ibiri yamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'Iburasirazuba yavuze ko bitamworoheye na gato.
Twatangiye mu karere ka Nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye. Aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irimbi. Biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika. Uyu munsi twazirukiye mu karere ka Kirehe nimugoroba twari twabonye letere tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere. Nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage. Umuntu avuga ati "Gwini pate oya" abana kuvuga ngo oya sanga benshi cyane bikano kose twavuga kuvuga ngo oya ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye.
Frank Habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege. Uyu mukandida avuga ko hari n'aho bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha. Gusa agize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo.
Icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana. Abantu bakuru babujije kuza ahubwo boherezamo abana. Abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage. Ahandi hano twarakoze sensibilisation ndetse twazengurutse n'umujyi. Abaje barahagije ntabwo dushobora kurekeraho. Tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye. Icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora.
Mu gihe umukandida Habineza Frank yari mu karere ka Kirehe na Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yari mu karere ka Ngororero na Muhanga, naho umukandida wigenga Philippe Mpayimana yagiye mu karere ka Nyamasheke. Gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira. Uyu mukandida yakomeje mu murenge wa Mahembe, naho ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi mu rwiho mu namashinga amateka wamahujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata cawe nikijejwe ibibazo by'impunzi kwari bo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanyi. Icegera c'urongo iwo murwi yabishikirije kuri uno wa kabiri aho abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka. Ido Nido na Evariste Nziko Banyanka.
Ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka w'amaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano, icegera c'uburongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca uni kijejwe impunzi ku isi HCR. Bamwe muri bo umushingamateka Venant Hatungimana abagiriza ko aribo bahamagarira abarundi guhunga
ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR, bababwira ko bazokwakirwa neza. Hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania, ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza. Hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose.
Eka n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Joki Nishiteretse yunganira icegera cy'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba HCR mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo vyega.
Bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu Burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishyikirije canke bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya. Ibyo rero cyo bitwerekaza umutekano canke ukubona agashisho ku Burundi kuko bavuga ko bicika. Nashaka niyo umushikiranganji ajejwe umutekano yubona ntara no mushikiranganje agira intwaro yo hagati bagakoranya no muri HCR kugira ngo iyo ngendo ihagarare.
Umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwakubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Icegera cyo murwi wa maho wo mu nama nshingamateka umushingamateka Vena Hatungimana yabajije abashikirangaje b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa.
Bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe na Mabayi mu Kibira. Abasoda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica Abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose. Umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe? Ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe, vyoba ari vyo canke n'umubano mubi?
Ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba arimesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise.
Ikibazo kijanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke baba bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira icyo babakojeje. Jendi uka nkiparena intara ya Cibitoke barakimbakije harima bahaye kandi narababwiye nti nibatekane barime ku mutima harya abanyarwanda. Cyo nababwira nuko batinya abasoda b'abarundi kandi nakahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye Burundi ngo bagende impore. Izina ryo mu Kirundo rirabigaragaza ni ntambara yabaye hagati y'abarundi n'abanyarwanda byarabaye aho hari birundo byabari kuri urwo rugamba. Aro nibatekane no bahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yama yabateye ibicishije kubajejwe intwaro yuko bugira discipline nkiye abanyarwanda bafise ari hakurya.
Iyo nyishu y'umushikiranganje w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi heze yabwijwe rya Amerika ko bamusotora mu myerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi. Abayitabye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa. Evariste Nzikobanyanka, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru nyene abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka. Bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa ataco bafise. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara Kirundo we avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikanwa iwabo. Iyi nkuru nayo tuyibaze Jean Bosco Ndarurinze.
Haracindwi zirenga zibiri abarundi baba ba 200 birukanywe. Ijwi rya Amerika ryashyitse ku mutumba wa Bwibikara uri muri komine ya Busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe. Uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Cyo kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bibari kurira kuba muri ico gihugu.
Bwe baraje baradufata. Badufata tuvugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baturadupakira batujyana guhigisha abandi barundi. Abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge. Hashize iminsi ngahinyine cy'umwaka kigiye gushira bashe batwemura batujyana aho biti zaza
batujyana muri gereza y'Izaza. Sara twabayeyo kuva ku nyinshi cyo kwa kane badukurayo kwa gatatu mu gitondo. Batugizanga kuri diwani icyo tubiye nicyo gusa ngo gishaka ibyangombwa. Abangana n'abavandimwe twarabanye igihe kinawe gihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye.
Abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza.
Abo zitekeye kubera badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigaye. Ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyina tubona twabuze n'itiki tugeze iwacu cyari abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe.
Hano ni mubayeho gute?
Hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kujyangirire ku mavuko kureba ababyeyi byarancanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo.
Basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imijyango yabo yasigaye hakujya.
Kibazo fite nuko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho cyede nkaba nkabasaye uko ari nk'ibishoboka bakandira umujyango wanje no nkabona hajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanje. Kuko umudamu yikintu bana batandatu bari wenyine kumva ko yivunanye cyane.
Umujyango ubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo. Umwe mu bagize uwo mujyango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo.
Tubonye rero bamaze kuza birukanwe twarabakire nk'uko ari bene Burundi turasabikanye utwo dufise twose kuko duke dukihanira bankana. Icyatubabaje ni kimwe nuko birukanwe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana. Twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kaba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango. Icyo tubasabira nuko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizirika umukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka.
Mbese twaranasabye ko ngaha mu ntari wacu hobaho ahantu twoza turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko ayama abafasha bikorwa bafasha nka za HCR n'ayandi mashirahamwe yo dufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cyane ari abaja za Muyinga abaja za Ngozi abaja za Bujumbura reka n'abaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse barushe.
Uwo mutware avuga ko icyo kigo cyoweza kikakira n'abarundi birukanwa.
Abo bose tubona ko byogenda nk'uko nyene bakabanza bagashikira urabona baza ari benshi bagashikira ku mupaka nivyo hari barashika mu mihana iwabo ariko hari abusanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma akaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine byo bari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza.
Mukirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana.
Itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 mu 1893 Dr. Daniel Haley Williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse. James Cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yari rukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu. Yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda. James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho. Usibye impovu nini yonyine gusa yarafite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe. Nubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho. Usibye ko cyari ni cyambere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura. Iri nijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize ibyo kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883 ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Icyo gihe abaganga babirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite abyita Provident Hospital. nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko nyuma Dr. Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga atanu kugera ubwo muganga Williams yavuraga James Cornish abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye Dr. Williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'ibyubu nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish cyari kimeze nta antibiotique yarafite nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yarafite ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima umujyi wa Chicago nawo winjiye mu mateka utyo ubikitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu 1931 yari afite imyaka 73 y'amavuko Nshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
Ibiganiro ku Jwi Amerika birabandanya ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi
Ugukwiragira kw'ivyiyumviro vy'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka Afrika imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokrasi ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard yagabishije kw'ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkegwa inyishu y'amakungu ivyo ambasaderi Leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo kukwezi na ambasade ya Amerika n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'ugwego nyobozi guwo muryango kuvyerekeye kwirinda no kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa bivamwo ubwicanyi ubwo ruganda rwarerekanye akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyiyumviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ubwo ruganda rwarashyigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika wo mu mwaka w'2002 ugenewe kwirinda no kugwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard avuga ko mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi uburyo abanyafrika bashobora gutora inyishu zabo ku vyimviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze Amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'2063 ya karere ka Afrika karangwa n'amahoro n'iterambere Leonard avuga ko Amerika izobandanya gukorana na karere ka Afrika kugira iyo migambi shikwe ko amenyesha ko mu gihe ibice 70% by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ari ngombwa kw'abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari nkomoko y'amatati n'intambara vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano ibikorwa byo gucungera umutekano ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politique ibice babamwo ngo biragire umutekano kurushiriza Ambassador Leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka Afrika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibibazo arangiza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gukorana na karere ka Afrika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama
iyo gari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro na makuru avugwa hirya no hino ku isi twayashikirijwe na Rosine Munezero Fatuma Alimas Kalala niwe yashize hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.